Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fidèle Niyongabo ngo abaramutsa amakuru turayashikirizwa na Alice Bigirimana.
Mwaramutse Fidèle, ndamutse n'abaduteze amatwi. Muyavugwa muri Afrika, imihari ikomeye yitwaje ibirwanisho muri Central Africa yavuze ejo ku munsi wa mbere ko izova mu runani rw'imihari y'aba Robert itumbereye gukura ku butegetsi Perezida Faustin Archange Touadéra. Urunani Unité pour la Paix en Centrafrique UPC rukomeye cyane mu buseruko bw'igihugu rwiyemeje kuva mu runani rwiswe Coalition des Patriotes pour le Changement. Izo nani zagiye hamwe ku itariki ya 19 y'ukwezi kw'12 bagiriza Perezida Touadéra kugomba kwigumiza ku butegetsi bafise intumbero yo kubumukura ko. Urunani UPC rwavuze ko rugiye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko i Khartoum muri Sudani, amasezerano yasinywe mu kwezi kwa kabiri mu 2019 hagati ya leta n'imihari yitwaje ibirwanisho 14. Abanyororo barenga 1,800 baratorotse ibohero inyuma y'aho abagabo bitwaje ibikoho bikomakomeye batereye ibohero ryo mu bumanuko bwa Nigeria bakoresheje ibisasu biturika. Abategetsi bajejwe amabohero babitangaje ejo ku munsi wa mbere. Abantu bitwaje ibirwanisho batazwi binjiye mu ibohero ry'i Oweri muri leta ya Imo barasana n'abacungera ibohero hanyuma batorokesha abo banyororo nk'uko byashikirijwe na James Maduba, umuvugizi w'ikigo kijejwe amabohero muri iyo leta. Nta murwi cyangwa umuhari witiriye icyo gitero icyo Perezida Muhammadu Buhari yise cy'iterabwoba kandi avuga ko cyakozwe n'abarobeli. Yasabye bajejwe umutekano gufata abagizi ba nabi no kugarukana izo mbohe zatorokeshejwe. Tukiri muri Afrika, abantu bashika kuri 40 barishwe, abandi 58 barakomereka mu gutana mu mitwe kwamaze iminsi 3 muri leta ya Darfur y'uburengero. Ikigo cyawo ni kijejwe imfashanyo OCHA cyavuze ko imirwi y'abarabu yatanye mu mitwe n'abatari abarabu bo mu bwoko bw'aba Masalite mu gisagara cya El Geneina. Akanama k'igihugu kajejwe umutekano muri icyo gihugu ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kaciye gategeka ko iyo leta ya Darfur y'uburengero ije mu bihe bidasanzwe byo mu ntambara kandi kongera karungikayo abasirikare. Ntibiramenyekana wasomborokeje uwundi muri iyo mirwi ibiri.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu makungu muri leta z'umwe za Amerika, umukuru w'igipolisi mu gisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota Medaria Arradondo yavuze ejo ku munsi wa mbere ko wahoze ari umupolisi Derek Chauvin atakurikije amategeko y'igipolisi igihe yafukama ku izosi rya George Floyd mu ibarabara mu kiringo cy'iminota 9. Yavuze ko gufukama ku izosi ry'umuntu yaboshwe n'amapingu bitari mu mategeko y'igipolisi canke mu nyigisho gitanga. Ni mu gihe ejo ku munsi wa mbere iburanishwa ry'urubanza ruregwamwo wahoze ari umupolisi Chauvin winjira mu ndwi igira kabiri. Arradondo, umwirabure wa mbere arongoye ico gipolisi i Minneapolis, yavuze ko abapolisi bahabwa inyigisho zo guhamika icuka kibi kiba kihari no kwirinda gukoresha inguvu zirenze igihe cyose bishoboka. Imbere y'uko ubutungane bwumviriza uwo mukuru w'igipolisi bwabanje kumviriza umuganga ashinzwe icyumba cyakirirwamo ahashikira indembe mu gisagara cya Minneapolis, Dr. Bradford Langenfield yavuze ko George Floyd yishwe no kubura impwemu za oxygen. Urupfu rwo ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu rwabyuye imyiyerekano y'urutavana ko yiyamiriza amabi abapolisi bakorera inkehwa muri leta z'umwe za Amerika.
Alesi Bigirimana, urakoze kudushyikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Amakuru amakuru mu biyaga binini. Ku munsi w'Imana urangiye wari umunsi mukuru wa Pasika ku bakristu bo ku isi yose Abarundi b'impunzi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro.
Aha muri Nduta umunsi mukuru twawikoresheje kwatanagara turonka kwatanagafaranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka.
Ubu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Mu Burundi ishyirahamwe Avode rihurikiyemo impfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganji babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira mu mwaka w'1994 risaba ibihugu bigenzi by'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu. Mu Burundi kandi ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira abashikira iterambere rirama ryarasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Uyu munsi imyaka 27 iruzuye indege yari itwaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira n'u Rwanda Juvenal Habyarimana ikorowe. Bombi n'intumwa bari kumwe bahise bitaba Imana. Yari itariki zitandatu y'ukwezi kwa kane umwaka w'1994. Ubu ishyirahamwe ryo mu Burundi Avod rihurikiyemo impfuvyi n'abapfakazi b'abashikiranganje babiri bapfuye na Cyprien Ntaryamira risaba ibihugu bigenzi by'u Burundi gufasha kugira urubanza rutohozwe kuri urwo rupfu. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya iyo nkuru dufiti.
Mu itangazo ishyirahamwe Avod ryasohoye kuri uyu wa mbere ryibukije ko Perezida Cyprien Ntaryamira yapfanye n'abashikiranganje babiri ba leta yiwe aribo Bernard Chiza na Cyriax Mbizi. Rimenyesha ko urupfu rwabo rwabaye mu babarutagira kungana atari ku miryango yabo gusa ahubwo no ku Barundi bose hari haheze amezi atandatu yonyene babuze umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye yishwe mu ihirikwa ry'ubutegetsi kwa 21 ukwezi kw'icumi 1993. Ibi babazi iryo shyirahamwe kugeza ubu ni vyinshi. Adela Hishaki umukuru waryo yabishikirije mu kiganiro kigufi yahaye abanyamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ishyirahamwe Avod irababazwa no kubona imyaka 27 iheze inyuma y'icyo cyago Abarundi bose muri rusange na cyane cyane imiryango y'ababuze batararonka umuco ku byabaye. Nicyo gituma ishyirahamwe Avod risabye ibi bikurikira: ubwa mbere kuri leta kukuri kuri iryo bara ryaguye kumenyekana k'ubutungane bw'ukora kw'imfubyi z'abo bahisi buzibuka mu gutanga ubuzi kuko usanga barihebuye ko hoba gushumbusha imiryango yabuze kuko iyo ndege yari ifise asiranse.
Abasigwa abategetsi b'u Burundi basaba ibihugu na cyane cyane bibanye by'u Burundi gutanga intererano ishoboka yose kugira ngo urubanza rwerekeye urupfu rwabo rubunanishwe.
Ku bihugu bibanye bicuditse n'u Burundi dusaba intererano iboneka kugira urubanza rw'urupfu rwa Nyenicyubahiro Perezida Cyprien Ntaryamira n'abashikiranganji biwe babiri rutohozwa kuko ubu imigenzanire myiza y'u Rwanda n'u Burundi iriko iraja mu ngiro tukaba tubishima. Icya kabiri kosaba ko hoba intererano ikwiye kugira ubwo rubanza nyene ruzocibwe kandi rushikirizwe ataguhengama tutibagiwe n'izindi manza z'incungu z'u Burundi zitarakurikizwa.
Ku munsi wa gatanu w'indwi ishize Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta yavuze ko igihugu c'u Burundi kiticaye. Hari mu kiganiro abavugizi b'inzego n'ibisata vya leta baha abanyamakuru hamwe n'abanyagihugu.
Ikibazo carashikirijwe na leta y'u Burundi ariko ntikiraronka inyishu itomowe. Ni bimwe nababwira imigenderanire y'ibihugu irafise inzira zicamwo za diplomasi n'ubutungane. Ibihe n'ibiringo ntivyakunze kw'ico kibazo cigwa ngo gihere n'ingoga ariko bitewe bitebuke kizotinda gitorerwa inyishu ariko leta niyahebye kuko urubanza ruriho. Abo vyiga barabizi n'amashirahamwe n'ukuntu bene izo ngorane zitorerwa umuti izo nzira ziriko zirakurikizwa turindiri kizovamo.
Cyprien Ntaryamira yapfuye ku myaka 39 gusa yari umukuru w'igihugu wagira kabiri wo mu bwoko bw'abahutu arongoye Burundi nyuma ya Melchior Ndadaye. Yari yagiye ku butegetsi kwa gatanu ukwezi kwa kabiri 1994 akaba yaguye mu ndege yahitanye mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bari bavuye mu nama mu gihugu cya Tanzania. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Burundi kandi ishyirahamwe Parsem rihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bashikire iterambere rirama ryasubiye kwemererwa gukorera mu gihugu. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu niwe yafashe iyo ngingo. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ingingo y'umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu umutekano n'iterambere yagiye habona kuri uyu wa mbere ivuga ko ishyirahamwe ryigenga Parsem gishinze gukebura leta mu kubahiriza intwaro ibereye risubiriye guhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro inyuma y'imyaka hafi ibiri rihagaritswe. Ubutwari iryo shyirahamwe yemeza ko iyo ngingo yafashwe hageze kuko kuri we igihugu kiriko kirafata ingingo zo kunagura ubutunzi. Faustin Ndikumana avuga ko intererano za Parsem muri ico gisata zari zikenewe.
Uravye ibyo twame tuvugana aho duhagaze ni ibintu bijanye n'intererano bijanye n'intwari ibereye no kurwanya igiturire no mu bijanye n'ubutunzi uburoho n'amatavya y'amavuta kuko mu byo leta nshashi shiri imbere muharamo vyumva hari kurwanya igiturire kurwanya ba kaboko sagasesuari umurimo urumva yuko mu migambi umukuru w'igihugu yamarika arashikiriza hariho ibijanye no kugwiza umwimbu Laurence Economique ibyo navyo murazi ko ari byo Parseme yazobereye je numva ahubwo rero tugiye gukora cyane twisanzuye rwose kuko ibiri ko biravugwa na leta nibyo natwe dushyira imbere biriko birahura.
Inzego z'igihugu zari zahagaritse iryo shyirahamwe mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2019 ryagerejwe ko ryari ryataye intumbero ahubwo rigatandukira gucafuza isura y'igihugu n'abategetsi rikanabangamira amahoro n'umutekano. Icyo gihe amashyirahamwe yigenga yari amaze igihe yerekana ibijyanye n'iyo nyango ry'agateka kazina muntu hamwe n'inyuruzwa ry'ubutunzi bw'igihugu. Nubu Faustin Ndikumana atwara Parsem mu byo gishinze harimo no guhamagarira Abarundi guhindura ingendo yabwiyejwe ijya Amerika ko atazojya umunwa mu gushikiriza ibitagenda neza no guterera mu bisata by'intwari ibereye no kugwanya ibiturire.
Tuzotanga intererano twerekana ibyo bokosora ku nyungu y'igihugu cyacu twese kuko turiko turubaka si uguhezanyayo. Ari aba babitahura nabi rero ugasanga mu minsi iheze bayifashe ukundi mugabo ahandi ho twebwe inyungu z'igihugu turazibona. Ntitwovuga rero ngo Parsem ngo ahango ngo igiye kure kintu cyagira gute umurongo ni wa wundi tunezerejwe no kubona dusuye ku ruhakaryo kuko tubiterera igihugu ugasanga n'iby'agateka kazina muntu ibintu byose bigenda bisubira kubera n'ubukene wabwiraye.
Kuva umukuru w'igihugu mushasha agiye ku butegetsi yiyemeje kunagura imigenderanire ya leta n'amashyirahamwe yigenga amaradiyo ibimenyeshamakuru n'amakungu. Aha niho umuhinga yigenga ari Bujumbura yabwijwe ijya Amerika ku intango iriko igenda neza. Gusa yavuze ko leta yotera iyindi ntambwe mu kugwanya kudahana ivyaha bikogwa na bamwe mu bari mu nzego n'ugwaruka rwegamiye umugambi uri ku butegetsi cane cane ibibangamira agateka kazina muntu. Ikindi umuhinga yigisha muri za kaminuza atashimye ko amazina yiwe amenyekana yashikirije nuko n'amaradiyo mpuzamakungu nk'Ijwi ry'Amerika na BBC ry'Abongereza yokugurugwa kugira ngo bihe isura nziza igihugu. Ibi n'utwara Parsem yabigarutse ko asabira yandi mashirahamwe yigenga yafuswe ko yoteza urigwa. Muri aya harimo nka Forsk, Focode, Akate Burundi, APRODH na RCP yose yaharaniye agateka kazina muntu akaba afunzwe no kwishyira no kwizana mu gushikiriza ivyiyumviro. Abarongo ya mashirahamwe yose barahunze igihugu. Umwe muri bo Gervais Nibigira icege yacutwara RCP afise umwizero agasaba ko nayabo yoteza urigwa.
Rero iyo ngingo teka yuko janga ya ejo nandi mashyirahamwe y'amashyirahamwe yacu yahagaritswe canke yaba ayafuswe na nyene ashobora kuzakorerwa agasohoka mu garagaro. Hama iyo ngingo kandi n'ingingo iza bifasha guhindura isura y'igihugu isura y'ubutegetsi. Tufise icyizere yuko kugira ngo iyo sura imeneza gusumba n'uko ashobora kuzobona yuko n'amashyirahamwe yandi nayo nyene ashobora kugororerwa agasohoka mu garagaro kugira ngo ateze imbere igihugu, ateze imbere akazina muntu, ateze imbere kandi n'imibereho y'abanyagihugu.
Iyo ngingo ije ukwezi kumwe gusa inyuma yaho mu gisata cyo kumenyesha amakuru naho urwego rwa leta rujeje gucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora CNC rwari rwarekuriye iradiyo Bonesha FM imwe mu zari zugawe zituriwe mu mwaka w'2015 gusubira gukora. Ibi ni bimwe mu by'umuryango w'ibihugu vya Buraya wari wasavye kugira ngo imigenderanire hagati y'u Burundi n'ivyo bihugu isubire kunaguka. yamara igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika giheruka gushikiriza muri raporo ko akiri byinshi byo gukora mu kubahiriza agateka kazi na muntu mu ntumbero yo kugarukana ituze mu gihugu. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Clavier. Cyo kimwe n'abandi ba Kristu mu mpande zose zo ku isi, impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahimbaje ku munsi w'Imana, umunsi mukuru wa Pasika. Yamara bavuga ko utagenze neza kuko wabasanze mu bukene. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaraganiriye na Faustin Niyibizi, icegera cya kabiri cy'umuyobozi w'ikambi ya Rusenda.
Nukuri wasikute mbukie tukufuga kukukukwe kumuzizira mino vandi wafise mbukie mutakira za mbukiro ataru munu atanzo hafinyere chanyi azi mirele wa mingene ikiru kuchuburu kukukwe kukukwe misi kukukwe na shumura kumiyako uro bahari itaba haba agiye mu masengero nk'ukuri, ariko biraboneka ko umunsi mukuru utagenze neza kubera ko ata mafaranga bafite barashomereye ahantu ubiravye, kuko turamaze amezi abiri tutaronka imfashanyo ku kwezi kwa gatatu n'uku kwa kane nyene tutigeze turonkamo imfashanyo. Bitera ikibazo kirekire ku mpunzi kugira zitegure ku munsi mukuru nk'uko bisanzwe.
Bugana Niyibizi, uratubwira ko abantu bagiye mu misa nk'uko bisanzwe, ni iki gitandukanye wabonye mu buryo mwijije uyu munsi wa Pasika muri uyu mwaka ugereranije n'ushize?
Ego tubiraje mu muyindi myaka ingene dukora bigenda, tukahora ku mashengero abantu bakata abanezerewe, hanyuma hagera amasaha akuze bagatimberanira bakajya kubandi mu byo babatirishije abana mu mashengero nk'abasengo yandi mashengero, kuko ku Pasika harabaga kubatiza abantu. Byabaye mu mashengero byagenze neza, ariko ku mpande zo mu miryango ni ibintu bitagenze neza kubera ubukene bwagiye gusibura bw'impunzi zose ziri hano mino nkambi. Icyo cyatumye tubona ko haboneka ikibazo, hari abantu usanga bahagaze hano ku mabarabara nyene benga batangaye, ariko bose bakiri mu mashingiro wabona baryoye ubu baca bagaruka bapfa ko minga ibintu ntibyagenze neza. Nicyo gitufasha tubona ko hari itandukaniro rinini no mu bindi bihe twaba turimo, kuko twaza tugera mu gihe nk'iki abantu babakokeje barose udufaranga nabi nica nikize basanga baguze n'umuceri basi n'abantu ugasanga baryohewe, ariko ubu nta mutima twavuga yabonetse hano mu nkambi. Nta kintu navuga ko cyagenze neza ku bibazo by'imibereho y'abarefuje bijyanye n'uburyo, ariko kuvuga amashengero byagenze neza.
Ni iki noneho wumva cyahinduka ukumva cyafasha kwizihiza Pasika neza ubutaha?
Ego turasaba nimba byoshoboka nko mu kindi gihe ko hano mashyirahamwe asanzwe akorana na seri pami bakwiye kugira bamenye ubuzima bw'impunzi ingene ziba zisima, kandi ko boza babanza kugira icyo baba batanze ku mpunzi kugira iminsi mikuru nk'iyi abantu bafite iyo tuntu na dukeya mu nzu kugira uca mu byitaho w'igihugu tuba twaravuyemo kugira ngo babe ariko biba biri ko biragenda, na twebwe tuze duhimbaze nk'abandi. Mugabo nk'uko byagenze uno munsi nabonye ko ahubwo sinzi ingene nahava ndabisigura, kuko mu gikahise n'imyaka mfise ntacyo ndikubona aho nakuriye n'aho nsanzwe mbaye.
Ni irihe jambo noneho wageza ku bayobozi aho bari hose, wababwira iki, wabasaba iki mu izina ry'impunzi?
Izina ry'impunzi abayobozi nk'abarongoye ibihugu dusanzwe tuvuyemo tuvamo n'ibyo dusanzwe tubamo, nabasaba ko mu bikorwa byose baba bari ko barakora baze baribuka ko hari n'abandi bagore mu makambi y'impunzi, bibuke ko ari ababo, hanyuma barabicomoko na kugira nabo bicare basize amahoro n'umunezero n'ibiri mu bindi bihugu bitandukanye, kugira uwariwe wese ahari ze yicare afite amahoro mu mutima w'urukoko ku isi nta muntu ashobora kubaho neza adafite amahoro mu mutima.
Ndagushimiye cyane Bwana Nibizi Faustin kuri uyu mwanya uhaye radio Ijwi rya Amerika. Nibutsa batwumva ko uri icyegera cya kabiri cy'uyoboye inkambi yo mu Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urakoze cyane.
Tugushimire Eugene Mukankosi kuri iyo nkuru. Tukivuga ku munsi wa Pasika wahimbajwe n'abakristo bose bo ku isi ku munsi w'Imana urangiye, Abarundi bo b'impunzi mu ikambi ya Nduta muri Tanzania bavuga ko bawuhimbaje mu mahoro. Babibwiye umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Joven yabagendeye ku munsi wa mbere.
Umukuru wa Pasika nka twese impunzi naho wabaye nta munezero dufise, dufise umubabaro gusa n'amarira gusa mu nkambi, ahubwo abantu benshi byabayobeye kuko turavye nk'umunsi mukuru wa Pasika ukuntu byakurikiranye. Bamenye ko abantu dufunze nta muntu yasohoka ngo agende no mu isoko kuko nta soko n'imihari, ahubwo wabaye nyine twicaye ku mbuga umenya se n'umunsi mukuru, ahubwo n'ukuza gusenga bamwe baranabihebye kubera byavanye n'ukuntu bafise ubuzima butoroshe biriwe muhira umenya baragandaye kandi wari umunsi wo gushima mugatwiriwe tugandaye. Rero n'ukuri turahangayishe mwino nkambi umuntu naho yoro ubwo bufu hamwe rimwe na rimwe hari nabo butadushikana kuko uhera ku wa mbere ugatoza ku munsi w'ipokera ari bwujya udahindura
vuga ati tureke dusohoke mu gahutu kabiri nk'abandi ngo tujye Pasika neza mu bisanzwe na Pasika neza twariye biriye mu kajagari kuko inkambi yarase batugariye amasoko batugiye kira kintu dukusogora twara dutera ariko twara tutunganira kuko bushaza aratwankiye ko dutera nta minsi mikuru aho kurya umunsi mukuru turi turi tugana marira turi mu marira renze n'umubabaro urenze nta mahoro dufise cyerekana yuko impunzi umenga ntidufise naho duhagaze nta n'igice na kimwe dufise duhagazemo twebwe twerekeye impunzi.
Nukuri turahangayike imboga ubushyaza abana baraburya bagacibwamwo ntituronke ukuntu tubuhindura nta gikoshi twateye ngo tuvume twahani isombe tubahindurire. Nukuri turahangayike ahubwo turasabye nk'igisabo nk'ababyeyi ko ari mudufashe murabe namugene mwotugiye
aha muri Nduta umunsi mukuru twawikoreshike kwatana gataturonka kwatana gafaranga turonka abagira umunsi mukuru ko mbona arabamerewe neza twebwe aha mu nkambi nta munsi mukuru dushobora kuronka dushobora kugira ku buryo bw'uko atakintu dufise twifashisha kugira ngo dukore uyu munsi mukuru.
Epfo munsi mukuru kweri kawimbaje nabi nabi nyene bifanye n'ubukene dufise n'ingwane dufise n'umutekano muke dufise aha mu nkambi twawimbaza nje mu babaro kubera nko muyi minsi abantu bageze iminsi bahura n'ibibazo natwe twa bakenyezi tugiye gusenya bamwe bafata ku nguvu bakatwiruka ko tukagenda turiruka buraho duhuye bakadufata bakatugutsagura bamwe bakabatwara mu gasho ugize imana nziza bagashika muhira.
Muri make twebwe turiko turaraba umunsi mukuru ntabwo wagenze neza, impamvu utagenze neza nuko washyitse mu bihe bitoroshe kuko tugerageje kuraba nk'uko twahora tuhimbaza tukiri no mu Burundi. Nukuri harabaye itandukaniro rinini cyane ubu ntagahuzo twaronse ntitukironka aho tuja kurondera agafaranga ntitukironka aho dushobora kurondera nicyo twaba twifuza kandi ntagahera turonka.
Kuri mu bijanye n'umunsi mukuru wa Pasika, umunsi mukuru wa Pasika wagenze nabi ku buryo atamahera twari dufise kabisa, nta kintu twari dufise, nta mahera, ntacyo kurya kubera ubukene. N'ukuri ntihatari mu Burundi umuntu uko yakubitira hirya no hino akagenda mu mirima akagenda hehe mu tworogwa akagurisha n'agahene akayaronka twakoresha umunsi mukuru mugabe no kubera ata kintu cyo cyose kiyadufise byatumye umunsi mukuru ugenda nabi mpaka usanga bamwe bararaye inzara no kurara inzara.
Ubu nyene nibereye hanyene muhira nta n'uwo nubona avuga ati ngwino ndakugira umunsi mukuru akamuga kanje, nta n'uwo mbona ashobora kumbwira ngo amugira umunsi mukuru mugabo umugenzi rubonanye ruzinanye rukundana iyo mugirira umunsi mukuru ariko si cyane ni bake bashobora kumwanukurura. Iyo naba mu Burundi nari kunezerwa nkire mu gihugu mugabo nk'ubundi ngaha muri Nduta n'abandi bose na bene wacu bari ngaha anya ntacyo dufise twifashisha twoshobora kugiramwo kugira ngo tubikore uyu munsi mukuru tunezerwe nk'uko twarenzwe turi mu Burundi aha mu nkambi burya turahangayitse aha mu nkambi burya turagowe sinova ngo njewe je nyene n'abandi na bene wacu n'abandi bose twabaye ngaha mu nkambi tumerewe nabi cyane rwose
kuri twawe imbaje mu mubabaro ntangere n'ubukene n'akantu ku buryo tutaronka n'ukubungene turonka agafaranga mu itso nk'ingo tugurire nk'utumeranje abana ngo bakuranye akagari ashimase mukuru shweri twawe imbaje ko ubukene n'akantu.
Urakoze James Jovin. Championa ya mbere y'umupira w'amaboko wa basketball mu karere ka Afrika igizwe n'imigwi 12 izotangura hagati mu kwezi kwa gatanu Kigali mu Rwanda. Umugwi Rivers Hoopers uzoserukira igihugu cya Nigeria muri iryo higanwa rizomara indwi zibiri. Uwo mugwi uri kuritegurira iryo higanwa muri iki gihe mu gisagara cya Paul Harcourt. Ni inkuru yateguwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Mike Mbonye ari mu gisagara cya Paul Harcourt mu isomerwa na Team Ishimwe.
Ku kibuga cya basikete kuri stade mu mujyi wa Port Harcourt, abakinnyi n'abayobozi b'ikipe Rivers Hoopers batangiye kwitegura imikino iteganyijwe ku itariki ya 16 kugeza ku ya 30 z'ukwezi kwa gatanu. Ogo Oduwadu n'umutoza mukuru wayo.
Well, it's the inaugural edition and of course we all want to do very well at that tournament.
Ubu no gutangira kwitegura kandi birumvikana. Twese turashaka kwitwara neza muri iri rushanwa. Imyiteguro iri mu bintu byihutirwa bizatangira guhera kuwa kabiri nyuma y'ikiruhuko kandi dufite nk'ukwezi kurenga kugira ngo twitegure. Bityo rero tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo twitegure shampiyona ya Afurika ya basketball. Nibyo uzi ko tugomba kuzana abakinnyi bamwe b'abanyamahanga nk'uko shampiyona ibisaba kandi ubu nibyo bituraje inshinga. Dufite ubusabe bwinshi buva hanze. Ubu turi kugerageza guhuza nabo kugira ngo tumenye ibibereye uburyo bwacu bwo gukina ndetse n'ibyadufasha kurusha ibindi. Adawadu wungirije umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu ya basketball y'abagabo ya Nigeria avuga ko iyi kipe ifite icyizere cyo kuzitwara neza mu Rwanda. Ronald Aralibo, vice captain wa Rivers Hoopers, we avuga ko iyi kipe izi mbogamizi ziri imbere yabo.
We are expecting to meet a much formidable team.
Turateganya guhura n'amakipe akomeye, bityo turagerageza gushyira hamwe ibikorwa byacu kugira ngo turebe niba dushobora kuzakora ibyiza byose bishoboka ngo duhangane n'ibibazo biri imbere yacu. Ubu rero ni ukwitegura, buri wese ku giti cye yiteze byiza. Muri rusange rero andi makipe aradutegereje kandi bari kutwitegura. Umukinnyi ukina hagati muri Rivers Hoopers, Victory Anthony, avuga ko shampiyona ya basketball muri Afrika izaba ahantu ho kwerekanira impano nyafurika muri basketball.
For me it's a good thing and a welcome development because I have been playing outside. I played in Nigeria for some years and
kuri njye ni ikintu cyiza kandi ni iterambere ryiza kuko nakinnye hanze. Nakinnye muri Algeria imyaka mike, mbona ko ari iterambere ryiza. Niba twe nk'abakinnyi ba Nigeria dushobora kwiyerekana, bizaba ari ibintu byiza kuri twe kandi atari mu karere gusa ahubwo no hanze. Iyo ugiye hanze ugakina, ubona ko basketball yabo itandukanye n'iyacu dukinira hano. Rero shampiyona ya Afurika yaba inzira nziza cyane ku bakinnyi nkanjye kwiyerekana no kwereka Afurika ko dufite ikipe nziza hano i Port Harcourt muri leta ya Rivers muri Nigeria. Shampiyona ya basketball muri Afurika ifitanye umubano n'ishyirahamwe mpuzamahanga rya basketball FIBA n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri Amerika NBA. Shampiyona basketball muri Afurika kandi yishingikiriza ku marushanwa y'amakipe yateguwe n'ibiro bya FIBA bikorera muri aho gace kandi habaho n'ubufatanye n'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball NBA mu rwego rwo gushyiraho shampiyona yo hanze ya Amerika ya ruguru.
Kadizwi ya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanyi naha aya makuru y'akakanya garukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'amahirwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda.